abahagaritswe bose uko ari batatu n'abagabo bakora muri sentare nkuru y'intara ya Kirundo mu buraruko bw'u Burundi ni Benoît Ntisumbwa Jean Pierre Sikubwayo na Joël Nibizi ingingo yo kubahagarika yatangajwe n'umushikiranganji bw'ubutungane kuri uyu wa Mungu bahagaritswe inyuma yo guhanisha mu nyororo w'umwaka umwe umwana w'umunyeshure yitwa Christine Ndayishimiye bamwagiriza ko yamenye amabanga y'akazi hari kwa 12 ku kwezi kw'indwi umwaka w'imbe 2023 ni nyuma y'urugendo umushikiranganji ajeje ico gisata yari yakoze ku munsi wa kane w'indwi iheze aho mu Kirundo Domine Banyankimbona avuga ko ivyabaye ari gusamara
bakareka agasamazi kuko ivyo twabonye byo nuko mu ngingo bafashe igakwira isi yose nuko habaye agasamazi muri bo barasamaye ntibahanahana ivyumviro bikwiye rero twabahaye impanuro yuko atanga ingo y'ubutungane n'imwe yosubira gufatwa habaye gusamara ahubwo bokenyera zikaguma kuko aho bigoye niho bisaba yuko abahakorera nabo bakenyera zikaguma kugira ngo bahangane nibigoye tuzokwama duhanurana kugira ngo ivyabaye ntibize bisubire bibe ingorane zashitse ntibize zisubire gushika
David Ninganza icegera cy'umukuru w'ishyirahamwe Sojepaye yitaho agateka k'abana mu Burundi yavuga ko yabaje kubona ari umushikiranganji arinda kwisidukira aja mu ntara yabayemo amabi yakorerwa abana kandi hari izindi nzego yabwije ujya Amerika ko bikunze kuba kenshi
birababaje ko bijya byabaye ubwa mbere wo kugira ngo umwana agire ingorane kugeza ari umushikiranganji abujumbura agiye mu ntara gufata ingingo bica bigaragara ko aba ngaho atacu baba ariko barakora twayibonye kuri rya shuri cyangwa muri rya komine ariko twebwe tuba muri ibi byama kurya ahatari hake abana baratabaza ababye baratabaza mbere ngiriyeho ishimira ibimenyesha makuru nivyo byatumye abategetsi bo hejuru bashobora kwisidukira kugira barabe ako kamara amazi kuko abategetsi bo muri ako karere bo muri ntara bo muri komine ntacu bari bakoze
ninganze cegera cy'umukuru wa Sojepaye yemeza ko mu mashuri menshi abana babigeme bashurashuzwa n'abayobozi cyanke y'abarimu hagahanwa uwakorewe icyaha
turavise ingorane z'urunani mu mabi mu runani twita solidarite negative cyane cyane ku bantu bari mu ntwaro usanga aba OPG abajejwe intwaro wa Musane aba magistra barateramana hamwe bicarana hamwe bagasamara ugasanga umwe wese yibagiye kuco ajejwe ahatari hake turamaze kubibona twarabibonye nk'umwigisha aterinda abana aho kumutunganiriza baciye urubanza rwa civile kandi yari penal twarabonye aho umuyobozi yiruka inyuma y'abana ugatanga abo bana barirukanywe burundu n'uwo muyobozi nyene na conseil de discipline imwe navuga igwego gose rukoranye rw'abigisha atamatoza bagize n'ibyari bikwiye ko hari umuyobozi yose ubwira icyanya icyo
ibi president Evariste Ndayishimiye yari yabyidoza cyane n'agashavu kenshi mu ndwi heze ari mu ntara ya Karusi
nta mucamaga mucangero ibyo bamaza je mbona gakwa aza mu batitwa yuko ari umuvita batitwa oya gamwe mumbarire uwo mucamaga yiza amategeko ashobora kuvuga ngo umwana yize kibazo ngo amenye amabanga yaka aho umwarimu asigaye asambanya umwana bagatabwa ngo umwana ni wari mu ikosa nibyo ariko ni ngo nyine hakinyuma kirimo umureza asambanya umwana mugaca mvuga ngo umwana kandi we yasambanye ibyo bintu birabaho iyo umwuga wakunanira we je barantuye nk'umukuru w'igihugu umunsi bitananiye nzoca ntabwo intoho kubera iki mudashobora gutanga intoho iyo mwaba ari kumutabishobora ntakwitereka kuko mudashobora umva yuko udashobora guhagarara amategeko bihebeye
umupfasoni Banyankimbona nawe yavuga ko agiye kugwiza impanuro ko bakorana
ibiriko biraba ngaha navyumvise nabitahuye bizon tuma binyorohera no kubaha impanuro mu bikorwa bagiye kubandanya barangura
kumbuga nkoranyambaga batari bake banditse bavuga ko igihano abacamanza bo mu Kirundo bahawe kidendanye niko sabari bakoze ryo kurenganya umuyabaga ari mu mwaka wa nyuma w'ishure rya Mugendo muri komine Ntega mu ntara ya Kirundo mu gisata cy'indimi abandi bagabo batatu wahoze ari umuyobozi w'iryo shure ujejwe ivyigwa n'umwarimu barungitswe mu ibohero rikuru rya Ngozi aho Christine Ndayishimiye yaraye hagati y'itariki ya 13 na 16 z'uku kwezi eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.